Ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ribona ko amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza mu gisata c'agateka kazina muntu ategerajana n'ingiro. Umushakashatsi akorera Amnesty International Rachel Nicholson yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharaniye agateka kazina muntu bafungirwa ubusa, abacugwa bufune na buhoro, abicwa, ababurigwa irengero n'abandi bahitamo guhunga igihugu. Iryo shirahamwe rihana agateka kazina muntu ku isi Amnesty International ryarerekanye urutonde rw'abarenga 30 bafungiwe ubusa, harimwo n'abamenyeshamakuru mu kirengo cy'imyaka 4 iheze. Nicholson avuga ko iterabwoba bo bakoregwa ari nk'igikoresho cyo kunumya abandi bagenzi babo. Yemeza ko abo bantu bafungiwe imvo za politike gusa, kuko ataco baba bagirizwa gifadika.
Normal que quelqu'un soit détenu après avoir
ati sibisanzwe ko umuntu afungwa azira ibyo yavuze canke ibyo yanditse mu gihe bwa uburenganzira bwiwe. Nico kimwe n'abamenyesha makuru baha ijambo bose hamwe n'abafata iryo jambo n'ibyo bashikiriza. Ahandi hoho ni intwari y'umukazo yajyogora nkwereke. Nico gituma tubona ko mu byo tuma icuka gisubira kubaciza hagati ya leta n'abahani agateka kanzi na muntu zijya manza zaciriwe abatahari ngo nuko bagize uruhara mu myerekano zofu twa kuko ari uburenganzira bwabo. Ikindi no kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona badatinya kuhasiga gatwe. Naho biri uko amashirahamwe akorera mu gihugu yoyo ariyamiriza bene izo raporo nk'uko bivugwa n'umuvugizi wayo Gerard Hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Foricon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika Hakizimana yerekana ko abakora bene ayo maraporo ari ukwironderera akazi babicishije mu kwambika ibara u Burundi.
No munsi tuvugana turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza, kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda. Hari amaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare, iriza sibyerekana ko ibikorwa byo gutsinda tadate kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Nibyo nta gihugu na kimwe agataya kazi na muntu kifata neza na kwijana. Hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi banayabigishwa gutsimbataza amahoro, kubara neza. Aho mengo igisata cy'agataya kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha kugira abacafuze gusa atari amaraporo yotuma agataya kazi na muntu gatsimbatara, kuvuga ko ashobora no gucanishamo Abarundi, kuko twebwe ntitwigeze tubazwa nk'amashyirahamwe yigenga kugira tubere nk'ina agataya kazi na muntu kiyifashe nk'abakorera mu gihugu, kiretse ko bagiye barumvira amashyirahamwe adagikorera mu gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yafadikanije n'andi mashyirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu 2015.
Yamara Amnesty International ritangaza ko hari ibyo gushima nko kurekura abamenyeshamakuru nka Florian Irangabije, abaharaniye agateka kazi na muntu nka Jeremy Rukuki, Tony Nkina n'abandi. Rachel Nicholson wa Amnesty International abona ko gushima bidakuraho ko abo bari bafungiwe ubusa. Nk'inyesho iryo shirahamwe ritanga harimo gufungura abasigaye mu buroko no gufuta imanza zo gufunga ubuzima bwabo bwose zaciriwe abaharaniye agateka kazi zina muntu n'abamenyeshamakuru 12 bagerezwa intureka za politike zo mu mwaka w'2015. Ategeye umukuru w'igihugu yaja ku butegetsi yashitse afungura abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu, aratanguza n'isekeza ryo gufungura abafungiwe ubusa. Twari tuzi ko ari ingendo igiye kubandanya, ariko nticabujije ko ku rundi ruhande abagira icyo bashikirije bategwa ubwoba, abandi bakicwa harimo n'abashinga amateka. Ibyo byatumye guharanira agateka kazi na muntu no gushikiriza icyumviro mu Burundi haba no mu binyamakuru biba nk'umuziro. Abavuga ko baharaniye inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye ntiborohewe na gato. Abo bose bafungwa hanyuma bagafungurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu canke bakezwa, bigaragara ko ari ubutumwa leta n'ubutungane bashaka guha bagenzi babo ko batosubira kurukura mu kanwa. Umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazi na muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International. N'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyadukundiye kugira ico ashikiriza. Pierre Clavin inkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.